imwumva n'iradiyo rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabasuhuje mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. N'umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey. Aya makuru agizwa ahanini yavugwa muri Afrika, turahera kuyavugwa kuri Sudani yo mu bumanuko. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU risaba ko abategetsi ba gisirikare na politike bafashije imihari yitwaje ibirwanisho ikica n'abantu barenga 700 mu mwaka uheze mu ntara ya Jonglei muri Sudani y'umanuko babibazwa. Komisiyo ya ONU ijejwe uburenganzira bwa muntu hamwe n'umugwi wa ONU muri Sudani y'Epfo, ku munsi wa mbere barasohoye raporo isaba leta ya Sudani y'umanuko gukurikirana abishe hamwe n'abanyuruje abantu baharurwa mu majana. Komiseri mukuru w'igisata cya ONU cita ku burenganzira bwa muntu Michelle Bachelet yavuze ko ubwicanyi nk'ubwo burenze urugero ku buryo atawo bwihanganira. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana Save the Children rivuga ko abana bari ku rugero rw'imyaka 11 bishwe baciwe imitwe n'intagondwa zigendera ku byiyumviro bya kiyisilamu muri Mozambique. Iryo shyirahamwe rifite icyicaro mu Bwongereza ryavuze ko ryavuganye n'imiryango yahunze ingo zayo, aho yavuze ko ubwicanyi bw'agahomerabunwa bukoregwa abo bana. Imihari ishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kiyisilamu ikorera cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado mu buraruko bwa Mozambique kuva mu 2017 nk'uko itororokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ribivuga. Iyo mihari yakunze gutana mu mitwe n'abasirikare ba leta kandi yaranafashe ibisagara bikomeye. Mu ndwi iheze Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko iyo mihari ari iy'iterabwoba. Ku munsi wa mbere Amerika ivuga ko igiye kurungika abasirikare karuhariwe mu gihugu cya Mozambique kwigisha abasirikare ba leta ubuhinga butari buke bwa gisirikare. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rigereranya ko hafi umuriyaridi w'amadolari ariyo akenewe ku kibazo cy'inzara ihanze abanyanigeriya barenga gato imiliyoni 5 mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu. Ikigo cya ONU kijejwe imfashanyo OCHA kivuga ko naho hari ibikorwa bya gisirikare byo gutuza imihari y'iterabwoba, iyo ntambara ibandanya yica no gukura abanyagihugu mu ngo zabo. Izo ntambara zimaze guhitana abantu 36,000 hamwe n'abababa imiliyoni 2 bahungiye mu bihugu bya Chad, Kamerune na Nigeri.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta ya Nigeria ivuga ko abagabo bitwaje inkoho bateye umugwi w'abantu bari bavuye ku isoko bica 58. Icyo gitero cyo ku munsi wa mbere cyabereye mu ntara ya Mamwo imidugararo ya Tiraberi, aho abantu 100 bishwe mu rukurikirane rw'ibitero byabaye mu kwezi kwa mbere. Ntawashotse yiyitirira ubwo bwicanyi bwo ku wa mbere, ariko imihari y'intagondwa ishamikiye ku muhari wa leta ya Kiyisilamu mu karere ka Sahara niyo izwi kwikorera muri ako karere. Iri tangazo ryasomwe ejo kuwa kabiri kuri televiziyo ya leta n'umuvugizi wa leta, kandi yatangaje iminsi 3 igihugu gifashe yo kugandarira abishwe. Mu makungu umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko leta yiwe igiye kurondera gukomeza imigenderanire n'ibihugu byo mu karere ka Asia ya Pasifike inyuma yo kuvavanura n'umuryango umwe bwa Buraya. Mu ijambo yashikirije abashinga amateka aje ku munsi wa kabiri, Johnson yavuze ko ibi azobikora mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire mu bya gisirikare na mpuzamakungu. Avuga ko igihugu arongoye kizoharonkira ubukomezi ndetse n'iterambere. Johnson ategekanya kugendera Ubuhindi mu kwezi kuza, kandi avuga ko agiye gutangura ibiganiro byo kurondera kwiyunga n'ibihugu 10 byo muri Asia y'Epfo bigize umuryango Asian mu migenderanire y'ubudandaji. Yabwiye abashingamateka ko leta izokongereza amafaranga ikoresha mu bya gisirikare kuyarenga imiliyaridi 33 z'amadolari, kandi ku Bwongereza buzokwama buzi imbere mu gutanga intererano nyinshi mu ishyirahamwe utani.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu biyaga bigari. Urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Molongwe iri muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruhangayikishijwe no kutagira ibibuga ndetse n'inzu z'imyidagaduro.
Ebwe tumaze imyaka itatu irikirarenga kwa mezi nta kintu na kimwe turabona twigejejeko. Nta bibuga by'imipira dufise, amasare yo kurabiramo amasinema nta dufise, abana biruga barayerera.
Na cyane mu nkambi harabuze ibintu byinshi cyane nk'amasantre jene, amasantre jene cyane y'abajene ntayo. Ibi by'amavolleyball by'inkino byo byose navyo rero rero turatakambye yuko bo gira ingufu zose bakabituzanira.
Abo ni bamwe mu rubyiruko rw'impunzi z'Abarundi zicumbitse muri iyo nkambi. Mu Burundi ho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana ryemeye kongera ibiribwa bihabwa ababikenewe muri icyo gihugu, naho mu Rwanda abaturage bishimiye ingamba nshya zafashwe na leta mu kwirinda ikiza cya COVID-19. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi, aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rivuga ko rigiye kongera imbaraga mu kurwanya ikibazo cy'imirire mibi kigaragara mu bana bo mu Burundi. Uhagarariye UNICEF mu Burundi yabivuze ejo kuwa kabiri nyuma yo kwakirwa na Angeline Ndayubaha, madamu wa perezida wa Repubulika y'u Burundi. Eloge Wilikaneza
aje kwakira umutumire wiwe na bagendanye mutambukanye w'umukuru w'igihugu. Yabwiye amenyesha makuru bari kucicara ucishira hamwe giwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ivyo bemeranije no guserukana UNICEF mu Burundi. Angeline Ndayishimiye:
batwemereye ko tugiye gukorana cyane cyane ku neza y'ibibondo na cyane cyane ku bijyanye na wa mugambi twiha wo gushyira mu ngiro gufasha abana bagendana indwara zijyanye no gufungura nabi arizo zitwa mu kinofunofu manitrisho zeho obuhundi. Batwemere ko tuzobandanya dukorana ku neza ya bose.
Iyo neza na John Egbe Akbar, umuyobozi wa UNICEF mu Burundi, arayifuza kandi arayishigikiye. Asanga mu bikorwa byose umwana w'umwigeme yabwirizwa gushyirwa imbere kurusha.
Vous connaissez l'engagement de la première dame par rapport à la malnutrition zéro.
Murazi ubwitange bw'umutambukanyi wa president mu kurwanya inzara mu bana. N'ikintu twagarutse ko twanavuganye ku bijanye n'umugambi yatanguje haraheze iminsi icumi werekeye neza abana bakiri bato cyane n'impinja. Twayimushimiye. Twavuze kandi ku bijanye no kwita urwaruka cyane cyane abigeme. Twumvikanye ku bintu tuzofashanyamo kandi tuzokomeza ibyo twemeranije ku bw'ineza y'abana b'Abarundi. Ni kwa Gibara amenyesha. Ariko umfasoni w'umukuru w'igihugu asanga nubwo abana babigeme bakeneye kwitabwaho kurusha n'abahungu batosigara inyuma, yanasavye ko abana banyamwema bofatwa n'ico gisata ca UNICEF neza y'ibondo nk'umurwi wakumiriwe bagafashwa mu buryo bushemeye.
Twumvikanye ko tuzobandanya dushira imbere y'ineza y'umwana, naho bafatiye cyane ku neza y'umwana w'umwigeme ngo masubiramo nk'umuvyeyi yuko ari ku neza y'ibibondo byose, cyane cyane ko ikibondo ari kazo kejo higuhu chatu na chane chane ngo inkoni uzo kushimikiza mubusazi uicha ukiri moto na chane chane yuko turose na wadushi gikira ni watakotu zwa dufisi inkoni nyishi kandi zikomee chane awawosa baringaha barumva ko bategereza kugarukira ineza y'ibibondo bavuze ko bakurikirana n'abana bakumiriwe. Twaciye tubasaba ko bategereza gushigikira n'abana banyamwema muri abo bana bakumiriwe kuko twasanze abana banyamwema barakumirwa aho n'ababyeyi babo basanga bakumiriwe. Rero nta mwana n'ikinono na nyamwema twamushize imbere mu bana bazokwitabwaho.
Hafatiwe ku biharuro bitangwa n'igisata cya ONU kijeje gutabara na OCHA ibice 56% birenga by'abana batarakwiza imyaka 5 mu Burundi barugarijwe n'ikibazo cyo gufungura nabi bakarwara indwara zibiturutse ko mu gihe umwaka ushize abantu barenga miliyoni 170,000 bari bakeneye gufashwa kugira ngo babone uko babaho. Ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itahamagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ibitigiri bigeze ku bice 40% ibintu byayangaye. Kuva mwaka wa 2015 Burundi buracaharurwa mu bihugu icuka cha politike imibano n'ubutunzi bitifashe neza bukaba ufise ibice biri hagati ya 90-95% z'abanyagihugu babeshejweho n'amadolari abiri gusa ku munsi. Eloge Wilikaneza, Ijwi rya Amerika.
Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari cyakomeretse mu Rwanda aho Ubuyapani ejo bwahaye imfashanyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR imfashanyo y'amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 856.3. HCR yabwiye Ijwi rya Amerika ko ayo mafaranga agenewe gufasha impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mahama, impunzi zo zigasaba ko ibiribwa ziheruka guhabwa byagabanutse noneho byakongerwa. Pierre Claver niyo nkuru I Kigali mu Rwanda.
Imfashanyo y'amafaranga arenga miliyoni 856.6 y'amafaranga y'u Rwanda ishirami HCR ryita impunzi ryahawe azofasha impunzi z'Abarundi cyane cyane iziri mu ikambi ya Mahama. Umuvugizi w'ishirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi mu Rwanda Elise Vireshalan yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyo mfashanyo yatanzwe n'igihugu cy'Ubuyapani izoshigwa mu gisata c'amagara meza hamwe n'igisata cyo gukingira impunzi.
Donc ça nous aide à maintenir notamment l'accès des réfugiés à des
Elise Vireshalanati ni mfashanyo izo dufasha kuvura impunzi ziba mu ikambi ya Mahama kurondera imiti kwiye kurungika abagwayi barembye kwivuriza ku bitaro bikomeye mu gihugu harimo kandi kwandika no gushira ku ntonde impunzi kwandika abana bavutse kwandika bashasha basaba ubuhungiro n'abahunguka hamerewe no guha izo mpunzi ibindi byankenerwa byihuta kugira ngo bakingigwe mu gateka kabo hatibagiwe gukurikirana nk'abana baje ku ishuri gushika no muri za kaminuza n'ibindi guhera muri uku kwezi kwa gatatu abaserukira iryo shirahamwe co kimini kigega kijejwe ibiribwa PAM ari naco kigaburira impunzi baratangaje ko imfungurwa z'impunzi zigiye kugabanuka kubera ubukene bw'uburyo vyongeye amafaranga yahora ahabwa impunzi imwe yo kugura ivyankenerwa yavuye kuyarenga gato 700,000 aja ku 340,000 y'u Rwanda. Abarundi baganiriye n'Ijwi rya Amerika mu ikambi ya Mahama bemeje ko vyatumye inzara iba nyinshi. Ubu HCR ryaronse imfashanyo abo Barundi bifuza ko hogira icongerwa ku mfungurwa bahabwa.
Nukuri ikibazo cy'inzara kitumereye nabi. Ubushize baduhaye 340,000 y'amanyarwanda. Mana turi gusenga Imana irebe kudufasha ko nukuri kose hogira n'ikindi kintu kiboneka. Ilitiro y'amavuta iri kugura 2,200. Ibishyimbo dekada ikiro kigeze ku mafaranga 100. Ikiro cy'ubugari kigeze ku mafaranga 600. Uharuye bya 3,000 ntabwo nta nubwo byomara n'imisi nukuri kose. Ntibikundaho ntitwavuza kunyu akagaze ko mu iminsi kari kuboneka Imana iradufasha barako kabona bakakadufashisha. Nukuri biragoye umwana agiye ku ishuri anyoye agakoma nikararira mukajyama gucyo tumeze nabi cyane gose.
Yamara umuvugizi wa HCR yabakuri inkoni kugishitsi ko ataragira ko imfungurwa zagabanijwe zisubira kongerezwa kuko n'ubu ayo mashami mpuzamakungu amenyesha ko agikenye ibyo gutunga impunzi. Elise Vireshalan yongeye ati n'ubiryogabanywa ry'ibiribwa rizogumaho naho twaronse iyo mfashanyo. Ikibituma nuko n'ubu ikigega PAM kitararonka uburyo bukwiye bwo kubagaburira nk'uko byahora kera. Yamara tuguma tudodora hirya no hino. Nk'ubu hari inama yabereye ngaha mu Rwanda y'abafasha muri icyo gisata, twarasubiye gusaba ko amakungu yofasha agatanga uburyo. Hari n'iyindi heruka gutunganywa yabereye mu karere. Ubu twababwira ko nka HCR rimaze kuronka uburyo butaringa ibice 3% gusa by'amafaranga twari dukeneye kugira ngo dufate mu mugongo impunzi z'Abarundi. Murumva ko natwebwe nk'abandi bose mu ntango z'umwaka tuba dufite ingorane z'uburyo. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze Abarundi barenga 17,000 baramaze gutahuka mu gihugu cyabo c'amavukiro bavuye muri iyo kambi ya Mahama. Bamwe mu mpunzi bemeza ko harabafashe iyo ngingo yo gutaha kubera inzara.
Iryo garama ntiridukwira n'abantu benshi kabisa barazi ko mu Burundi atamutekano hari. None bariko bariyahura bavuga ati ntaka no gupfa no gupfa. Nta 300,000 byotunga umuntu, 100 ku munsi ntabwo ritunga umuntu. Ibyo bintu kabisa birabaje benshi nako bariko biyandikisha bazofumende kugwa mu Burundi ngo ntibaze bicwe n'inzara bari ngaha. Nukuri mudufashe aho mudodora hose muri HCR barabe ikintu bakora. Ayo mafaranga yaracivuta abantu ubu mwana uramuraba hariho nabo usanga baryamye babuze n'agakoma banywa ibintu ugacusanga birakomeye ubuzima bwabaye ndabi.
Uganda rumaze indwi zirenga zibiri rutanguye gutanga incanco zikingira ikiza c'umugera wa corona mu gihugu cose. HCR rirashima ko n'impunzi zashizwe muri uwo mugambi, ndetse hakaba hari abatari bake bamaze gukingirwa. Uganda rusigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato 158,000, abarenga 47,000 baba mu makambi y'impunzi nk'uko bitangazwa na HCR. Pierre Clavenu, nkuru Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Turacyari mu Rwanda ho guhera ejo kuwa kabiri, abanyarwanda bemerewe gukora ingendo hagati y'intara n'uturere ndetse n'umujyi wa Kigali nyuma y'amezi agera kuri abiri zihagaritswe. Iki ni kimwe mu byemezo byari bitegerejwe byafashwe kuwa mbere n'inama ya guverinoma y'u Rwanda. Bamwe mu baturage bakiriye bate ibyo byemezo babitangarije kuri mikro ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Twabyishimiye rwose kuko twaratumaze igihe kinini turi mu gashomeri nkatwe twakoreraga hano mu makampani y'amajansi. Twishimiye yuko bw'ingendo ubu ngubu tugiye kongera tukazaza tubona amafaranga yo kwishyura inzu, tukabona n'ibyo kurya, n'abagore bacu tukongera bakambara, n'abana bagasubira ku mashuri.
Natangiye kuyafata aya mbere.
Ntabwo turatangira kuyafata, ariko turishima yuko dushobora kuza kuyafataho mu kanya.
Duturutse mu Ruhango. Twabyishimiye cyane. Byatunejeje kuko twari tumaze igihe twica nyine tukadusubiye mu kazi. Tugomba kwitwara neza mu kazi, tukambara agapfukamunwa neza, dukaraba intoki, ubundi tukazafata urushinge rero ikindi gihe kigeze. Twarabye cyane kuko ntacyo twakoze, nawe twari twarakoreye twarayariye. Yarashize. Ngorwe dusubiye mu kazi. Urumva ko bidushimishije.
Nabyakiriye neza kubera yuko ntago narindiho neza cyane, ariko abana bacu bariho nabi kubera ko nta kazi nari mfite. Kampani zacu zari zifunze. Icya kabiri, banyiramazu twatuye barimo amadeni. Imana idushoboje, tuzagenda tubona buke buke ubushobozi buke kugira ngo twishyure amadeni ya banyiramazu, n'abana bacu bakomeze kwiga kandi n'ubuzima bugende neza. Kuva ubuyobozi bwicaye bakavuga bati reka dufungure intara, natwe twakoreraga hano urabona ko twari turiho nabi.
Ikintu navuga cyashimishije nuko bafunguye uturere ko twongera tugaharirana n'umujyi wa Kigali kubera abacuruzi nabo bari mu gahinda. Rero ubu byadushimishije kuba intara zemeye guhahirana n'umujyi wa Kigali.
Bafunguye ingendo zo mu ntara, twabyishimiye kuko hari abantu benshi bari bafite ibibazo byo kujya ari ugusura ababyeyi. Nkanjye ikinjyanye mu ntara bahise bamamagara ko mubyara wanjye yapfuye. Ubwo rero kuba bafunguye, ndishimye ko mbashije kubona uburyo bwo kujya kumushyingura. Ahari yaba atafunguye ntabwo nari kubona buryo kinjyanye. Nabwo naherukaga mva gushyingura ejo bundi mu buryo mu kwa cyenda, navuyeyo muri iguma mu rugo iherutse kubaho. Navuyeyo nyine maze iminsi ibiri mvuye nabwo bahita bafunga intara. Ubwo rero ubu nari navuye nabwo gushyingura. Muri make njya nubwo njyayo njyanywe n'ibibazo, ariko nanone ku rundi ruhande iyo abo bantu bapfuye tuba dufitanye ubumwe, mba nabonye buryo ki mbashyingura. Mu bibi ni byiza, tugomba gushima Imana. Ntabwo byatuma nishima kuko bose bibaho bituma bishoboka yuko mbona njya kubashyingura. Byambabaza cyane bibaye, nkaba ndi mu rugo nkabura buryo ki njya kubashyingura, ariko ndishimye kuba bafunguye ingendo n'ubwo mbyara njye apfuye nkaba mbonye uburyo ki bwo kujya kumushyingura.
Twabyakiriye neza kuko twari tumaze iminsi tudakora kandi twari tumeze nabi ariko atari cyane nyine.
Amakuru yacu tuyasohoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo rusaba guhabwa aho rukorera imyidagaduro n'ibikoresho bibafasha kwiyungura ubwenge. Vedaste Ngabo uri mu nkambi ya Mulongwe yaduteguriye inkuru irambuye.
Ugeze muri iyi nkambi irimo impunzi z'Abarundi zirenga 900, usanga rumwe mu rubyiruko ruri kuroba ku mugezi wa Mutambara, urundi ruri gukora mu tubare no mu maresitora, mu gihe urundi nabwo ruba ruri kuzerera kubera kutagira ibibuga ndetse n'inzu z'imyidagaduro. Rumwe muri uru rubyiruko rwaganiriye n'Ijwi rya Amerika rwagaragaje yuko rutewe impungenge no kutagira ibibuga n'inzu z'imyidagaduro. Twagira Yesu Dani na Kazamba Fele ni bamwe mu rubyiruko rwo mu nkambi ya Murongwe.
Twebwe tumaze imyaka 3 iriko irarenga kw'amezi, nta kintu na kimwe turabona twigejejeko. Nta bibuga by'imipira dufise, amasare yo kurabiramo amasinema nta dufise, abana birirwa barayerera, igihe cy'amashuri kihagaze nta muci, abana ntibagira ibyo bakora, ugasanga bariko baronona mu mirima y'abantu bagenda bonona ibintu n'ibindi. Ntaho dufise twigira ibintu byo kwiyungura ubwenge nk'amamashini nyabwonko n'ibindi n'ibindi, urazi kugwaruka rugigwa n'utuntu twishi two kwiyungunganya mu buzima bwabo. Nk'ikiriho muri bimwe bimwe byo twakora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta na kimwe tubona. Hariho intambo z'igihugu cyacu cha razi kugwaruka gwe Burundi n'abandi ba badize mu zabukuru bahera muri mu gwaruka bakura bagenda bongura ubwenge mu mutwe kugira bagere aho bigejeje nko mu ntambo mu bindi muzindi nzira zo z'abarundi bigenzamwo imico yacu y'igihugu cy'u Burundi twamaze kuyita kandi natwe turabene igihugu cy'u Burundi dushaka ko twovino naho twashika mu gihugu cy'u Burundi bazotugaya bazomenya ko twari mu ishyamba ntatuzimarira kuko ahubwo bazotangara iyo tuvuye
cyane cyane mu nkambi harabuze ibintu byinshi cyane nk'amasantre jene cyane y'abajene ntayo ibi bya amavolibore bya byinkino byo ayo byose navyo rero turatakambye yuko bo gire nguvu zose bakabituzanira cyane cyane abajene bakwiye kuronka ibintu bya sport urumva cyane cyane abakinyi ngahe mu ishite ya murongwe nta nabakinyi na bikoresho na kimwe kibihari urumva rero bashabona rero atabikoresho bihari ata ibintu byinyino ugwaruka gwimurongwe kweri ruracyari hasi cyane
uru rubyiruko rwo muri iyi nkambi rwamya yuko kubera kutagira ibibuga n'inzu zo kwidagaduriramo rutuma rumwe mu rugo rubyiruko rwishora mu buraya ndetse n'ibiyobyabwenge irakoze Riziki ashinze imyidagaduro muri iyi nkambi
mu gihe atama espace yuguruye abakobwa benshi baragenda bagatwara amada honyine nk'uyu mwaka twaronse nk'inda nka 20 abandi bakagira mariage précoce ku bahungu nabo bakajya kuroba iyo muri mutambara uruziruka batwara abandi bakaza bakarongora bataragera abandi bakagenda iyo za baraka gukora ibintu abandi bakagenda kwiba kubera yuko nta encadrement ihari ngaha muri site yacu ya Murongwe iyindi nkurikizi ihari ku bana batoya ba nka 0 gushika nka 9 usanga bagenda hiyo mu masale de cinema iyo bakiba abavyeyi babo ibintu amahera bakiba inkwi n'utugori baronse kubera bagende kuri amafilme mu yindi mihana kubera taki muri encadrement ata cinema d'office
umuyobozi wagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Murongwe bwana Didier Bangala yabwije ijwi rya Amerika ko muri iyi nkambi ntankunga bari babonaye kubaka ibibuga ndetse n'amazu y'imyidagaduro gusa nubwo uru rubyiruko rwo muri iyi nkambi ya Murongwe ruvuga yuko rufite ikibazo cyo kutagira ibibuga ndetse n'amazu y'imyidagaduro mu nkambi ya Rusendi hose ko bimeze kuko iyo binyuze mu nkunga ya Jeux Olympiques na World Chad urubyiruko rwaho rwubakiwe ibibuga bya basket n'inzu yo kubyiniramo ndetse no kureberamo za film Ubeza singabo kugaradijwe rya Amerika imurongo y'umutarakivuye
ukomeje kumva radijwe rya Amerika no mwanya w'ikiganiro Americana umenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro kibanda ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mu gitegurirwa mukakigezweho na mugenzi wacu Thomas Kamilindi
Naramutse neza ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu mu 1862 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye inoti zayo za mbere na mbere z'amadolari zari za 5, 10, na 20 turebere hamwe muri make cyane ariko koko kandi twihuta ku mateka y'inoti y'idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaze mu kiganiro Americana Mbere yivuka ry'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, koloni z'Abongereza 13 cyavutsemo zakoreshaga amafaranga y'Ubwongereza. Ibyo birumvikana. Mu gihe cy'intambara y'ubwigenge yatangiye mu 1775, izi koloni zashyizeho buri yose ku giti cyayo kwayo uburyo bwo kwishyura ibyo zabaga zikeneye byose kugera Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kuvuka no kwiha ubwigenge mu 1776 na nyuma yaho. Bityo zatangaga impapuro z'amasezerano yo kwemera kwishyura imyenda zafataga. Urebye niyo nkomoko ya mbere na mbere y'inoti mu mateka y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nk'uko tubisanga ku rubuga rw'umuryango udaharanira inyungu witwa American Numismatic Society washinzwe mu 1858 wiha inshingano yo kubungabunga amateka n'amasomo kubirebana n'amafaranga muri rusange. Ubwigenge bw'igihugu buvuga n'ubwigenge ku ifaranga. Izari koloni z'Abongereza 16 nyuma y'ubwigenge ziba leta zakomeje gukoresha uburyo bwazo bw'ifaranga ariko biza kuba nk'ibisa na kajagari mu gihugu cyitwa ko ari kimwe. Nibwo ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane mu 1792 Congress Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho idolari nk'ifaranga rimwe rukumbi rigomba gukoreshwa mu gihugu cyose. Idolari ryatangiye ku buryo bw'ibikoroto bya zahabu n'iby'umuringa silver mu Cyongereza cyangwa argent mu Gifaransa. Rubanda babikoresheje mu buhahirane bwabo bwa buri munsi imyaka irenga 80 kugera igihe guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyiriyeho inoti bwa mbere na mbere mu ntambara yisubiranamo ry'abenegihugu civil war mu Cyongereza yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Abaturage babanje kutazemera no kutazizera kuko batumva gukuntu igikaratasi cyasimbura umuringa na zahabu. Abaziganaga n'abazishushanyaga bagacuruza inoti zitari zo nabo bari benshi cyane. Guverinoma yabishyizemo imbaraga buhoro buhoro abaturage bagenda bagira icyizere kandi guverinoma ikomeza no guhangana n'abigana inoti ariko byo biracyakomezana n'ubu. Intambara yisubiranamo ry'abenegihugu igitangira leta zo mu majyepfo ziyise Confederation zarigometse nazo zishyiriyeho ifaranga ryazo. Na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ikeneye amafaranga menshi cyane bikomeye yo guhemba abasirikare bayo kuko babaye benshi cyane no kubagurira ibyo bari bakeneye byose ndetse no gutesha agaciro ifaranga ryo muri leta za Confederation. Ni muri urwo rwego Congress yayihaye uruhushya rwo gutangira gukoresha indangagaciro z'imari z'impapuro zoroheje gutwara ishyiraho inoti z'amadolari 5, 10, na 20 zasohotse bwa mbere na mbere rero ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu mu 1862. Guverinoma yagiranye amasezerano yo kuzicapa na banki z'abikorera ku giti cyabo kugera mu 1877. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu yishubije ububasha bwo kuzikorera ubwayo mu icapiro ryayo bwite. Ijwi rya Amerika. Uko imyaka yagiye ihita, inoti z'amadolari nazo zagiye zihinduka haba ku isura haba no mu ngano yazo. Muri iki gihe inoti zose z'amadolari zirangana mu burebure no mu bugari. Interuro In God We Trust bishatse kuvuga ngo dufite icyizere mu Mana yashyizweho bwa mbere na mbere n'itegeko mu 1955 hanyuma isohoka bwa mbere na mbere ku noti y'idolari rimwe mu 1957. Kuva icyo gihe iyi nteruro In God We Trust yanditse ku cyari cyo cyose cyitwa idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika inoti n'ibikoroto. Agaciro k'inoti nako kagiye gahinduka. Muri iki gihe inoti zikoreshwa n'izidolari rimwe, abiri, atanu, icumi, makumyabiri, mirongo itanu n'ijana. Inoti zo hejuru y'amadolari ijana zahagaze gukorwa kuva mu 1946 no gukoreshwa muri rubanda guhera mu 1969. Ni inoti za 500, 1000, 5000, n'ibihumbi icumi. Zose zakozwe inshuro imwe rukumbi mu bihe bitandukanye. Zavuye ku isoko, ubu zitunzwe n'abantu bashaka kuzigira urwibutso byonyine gusa, abo bita collectors mu Cyongereza cyangwa collecteur mu Gifaransa. Nta gaciro rero zigifite mu buhahirane. Ndetse mu 1934 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze inoti y'amadolari 100,000 ariko rimwe gusa, nabwo ntiyigeze iyisohora, bityo birabujijwe kuyitunga. Njuti zacu, amateka y'idolari y'Amerika ni maremare kandi ni menshi cyane, nta wayavuga mu by'ukuri mu minota mike ngo bikunde. Niyo mpamvu duhiniye aha iki kiganiro Amerika nacyo uyu munsi. Mbashimiye rwose ko mwagikurikiye kandi mbifurije umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru aniho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwese gukurikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Fatou Alimas Kalalan we wayegeranije yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri micro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma turabifuriza amahoro n'amahoro.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the